sasa soge uje tuwe wawili kama.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiko kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 ku FM 104 ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru ku isitato kaburungu radio yacu vewa kaburungu com mwe neza shuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica unikije ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi twabatumiriye umwigisha yigishije kandi acigisha muri kaminuza zikomeza muri leta z'Ubumwe za Amerika aherutse no gushinga amabanga akomeye ya vice chancellor no kuvuga acegera cy'umukuru wa kaminuza ajejwe gukurikirana ibibazo by'ubungane hamwe no kuraba kwa makuru yose mu bakozi no mu banyeshuri aserukiye muri kaminuza yitwa University of Washington Tacoma aho ni muri leta ya Washington muri leta z'Ubumwe za Amerika uyu nawe sundi ni professor Lavindura yigishije kandi yashinzwe amabanga akomeye no muri kaminuza yitwa George Mason University iri mu micungararo ya Washington DC Lavindura yarigishije no muri kaminuza University of Nevada hamwe no muri kaminuza California State Polytechnic University Humboldt ikintu kidasanzwe kuri professeur Randura Elavi nuko kuva agisi myaka 13 yari yamaze gufata icyemezo ko azoba umwigisha muri kaminuza kuri iyo myaka yari yabonye ubukene ntangire umuryango wiwe wabamwo araheza afata ingingo yo kwiga cyane kugira ngo ubwa mbere na mbere azobe umwigisha muri kaminuza hanyuma kure n'umuryango wiwe muri ubwo ukene aho abereye mu bana bakeyi cyane bari batoye ikibazo bitangwa mu gihugu cyose kugira ngo abagitoye babandanye mu mashuri yisumbuye yagiye kwiga ku ishuri rifite indaro ryari ku metero birenga 12 aho hose akaba yagenda n'amaguru arekejwe n'abavyeyi biwe kuva rero kiri umwana mutoyi icivugo cyiwe cyari kimwe komeza urugendo ntuhagarare ubwo umugenda ubwo rugendo rero yararukomeje amashuri arayaminuza arangiza kaminuza y'u Burundi mu nyuma yaciye aja kwiga mu Bwongereza muri kaminuza University of Exeter aho yaronse diplome ya maîtrise mu nyuma yaciye aja kwiga muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri kaminuza Northern Arizona University aronka urupapuro rw'umutsindo rwa diplome ya doctorat mu nyuma ya indoto yiwe yo kuba mwigisha muri kaminuza yagiye yahinduka ukuri yondoto yagiye yahinduka ukuri igihe aronka akazi ko kwigisha muri kaminuza University of Nevada Reno aho ni muri leta ya Arizona Ndura Elavi isubiye mu rundi kazi canke munyafrika wa mbere ageze kuri urwo rugero yamara wewe ico yisangije nuko yabonye hakiri kare kiri umwana muto ko urugendo rurerure yafata agiye kwiga ubukene bwari mu muryango wiwe hamwe n'intambara yagiye iraba mu Burundi bita tegerezwa kumubera intambamyi ku mugambi ishinzeho kwiteza imbere no guteza imbere umuryango wiwe mu kiganiro muri sana cy'umusero turi kumwe na Professor Elavi Ndura Vice Chancellor for Equity and Diversity muri kaminuza University of Washington Tacoma muraho Professor Elavi Ndura
Muraho Federike, amakuru make.
Na mahoro, urakomeye ngaho.
Ndakomeye neza, hano iwanje haracyari kare cyane.
Turabakanguye, musaza ingane.
Ariko nisa turashimira Imana.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje kumuziga imbere yuko tuja kumuziga ikiganiro, mutubwire mu majambo make cyane rwose urugendo rw'abashikanye mu kibanza murimo muri iki gihe. Turazi ko ikigugu kuva kera nk'uko kaminuza University of Washington Tacoma yabyanditse cyari never stop walking, kirazira guhagarara umugendo.
Genizo ndakwishura icyo kibazo cyerekeye urugendo rwanje, ariko imbere y'uko nishura icyo kibazo nifuza kubanza gushimira abamfashije rwose kugira ngo uru rugendo rurerure nagenze rushoboke. Nifuza rero kubanza gushimira ababyeyi banje, umubyeyi wanje mama yamaze kwitaba Imana, hamwe n'umubyeyi wanje Melchior Ndura akiriho. Mbanje no gushimira ababanyi n'umuryango bamfashije gutwara isanduguri kuva Kanazi gushika Kanyinya imyaka myinshi, kuko nari muto cyane sinashobora kuyitwara. Ngashimira abo twakoranye hose ku makaminuza yose n'amashuri yose naciye ko, kuko uru rugendo sinarugenze ndi jenyine. Hanyuma cyane cyane ngashimira abana banje Star na Queen, kuko nukuri iyo batanshigikira nayo madiplome yose ntayo nari gushobora kuronka. Ubu rero mu myaka ngezemo nkaca nshimira n'abuzukuru banje Braden na Courtney, kuko baguma n'ukuri banshigikira bavuga ati mama Saro bananye bandanya. Ngaheraheza kugushimira rero kaminuza yanyakiriye neza ya ikandika n'urwo rugendo nagenze University of Washington Tacoma. Ni ukuvuga rero warumbajije uti warugenze gute?
Ego, turazi ko urwo rugendo rutari rworoshe nk'uko twabivuze mu ntango, hari intambamyi zitari nke urwo rugendo kugenda nk'abantu bo muri iki gihugu. Madame Ravi Ndura, bumvise umuntu atambuka ibirometero birenga 12 kujya ku ishuri babibona nk'ibintu bidasanzwe, kandi murazi ko muri iki gihe no mu Burundi ivyo bibazo ntibirahira. Ejo bundi hari inkuru ivuga ko abanyeshuri baja kwiga kure ugasanga basa amashuri yuzuyemo abanyeshuri benshi cyane rwose, ubukene bw'ibikoresho, ibyo byose mukaba mwara biciyemo. Mutubwire ingumwa zikuye ubwira mwabukuye he?
Inguvu n'ubwira twabikuye ku nyigisho ababyeyi banje bampa, kuko barampimiriza rwose ati ishure. Bakambwira ati wewe urazi ubwenge ntubwonone, ubwenge Imana yaguhaye utegetswe kubukoresha ikintu kizoteza imbere umuryango wacu, kikongera kigateza igihugu cy'u Burundi n'isi yose imbere. Urumva ababyeyi bari banshigikiye cyane. Hama naje nk'uko babivuze mu ntanguro, nkaba nari mfise umugambi w'uko atakintu kizompagarika, yuko Imana izomfasha ngakora nkiga rwose, ngaheza rero nkaguma ngenda naho ibintu byama bigoye, kuko nari nzi intumbero nshaka yuko ubuzima bwanje bukurikira. Burya ufite intumbero uba ufite icyo ukurikiye, naho woruha n'amaguru akabyimba ntiheza ngo uhagarare. Kandi amaguru yarabyimba, reka burya ntibyari ibirometero 12 kuva Ikanazi gushika Kanyinya, n'ibirometero biruta birenga ijana. Byari byinshi rwose, twagenda iminsi itari mike,
kandi icyo gihe n'ibirato ntibyari byoroshe kuronka kugira ngo umuntu atambuke atababara mu birenge.
Oya, nta birato. Ariko muri iryo shuri ry'uburaro mu bintu batubwira ko dutegerezwa kuba dufite kugira batwinjize, harimwo ibirato. Natwe kuko twari dukenye, rewe ababyeyi bashobora kungurira umwambaro umwe w'ikambambiri. Uwo mwambaro w'ikambambiri rero ngategerezwa kubungabunga neza nkawambara nitonda kugira uzoshobore kumara umwaka wose w'ishuri. Nicyo gituma rero mu kugenda ibyo birometero birenga ijana kuva ikanazi gushika ikanyinya, izo kamba mbiri sinazambara nazishyira mu isanduku
kugenda
n'ibirenge gusa atabirato nambaye
kugira ntizihere.
Eh, kugira ntibihere
bira ni inkuru ihambaye cyane rwose. Nashaka ariko mugaruke ku cyimvire mwashikirije cy'intumbero mwari mufise. Iyo ntumbero yari ibonekeza nk'uko mwari bivuze umugenda ntuhagarare mukaba kandi mwari mwishyizemo umugambi wo kwigisha muri kaminuza. Muri rya myaka unafite imyaka 13 ni gake usanga afise intumbero nk'iyo, byakugendeye gute kugira ngo ube ufise intumbero irashe?
Nakurikiye ababyeyi banje, umubyeyi wanje papa Melchior Ndura naho yari afise amashuri make cyane, yari yize gushika ku mwaka wa gatanu gusa mu mashuri matoyi. Umubyeyi wanje umumama wanje Angele we nta n'ishuri yari yigeze ajamo. Narabona ingene no mu kurima ingene yagira programme akabipanga rwose aho tuzotangurira ingere igihe tuzoterera, akama avuga ati dutegerezwa kwimbura byinshi byo dushoboye byose kandi turime neza, dupangane naho imvura izogwa. Yaba afite programme yo kuringaniza umuryango wacu kandi akaduha neza vision y'umuryango utegerezwa kuzogera. Urumva rero iyo migambi niyo nakurikira, nkamwumviriza bose, narumviriza ababyeyi kuko narabona ko bazi byinshi, ngaheza impanuro zose bampaye nkazikurikira.
Tugarutse ku mabanga naho y'ukwigisha, mwatanguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwarigishe muri kaminuza zitandukanye, amabanga mufite ubu muri University of Washington, Tacoma, turagaruka ko ariko nashaka tubanze ku mabanga y'ukwigisha, mwaraciye muri kaminuza zikomeye zizwi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivyo bifise isiguro ihe cane cane ku bantu nko ku bihugu canke hamwe hamwe hazwi ko naho ufise urupapuro rw'umutsindo rukomeye kenshi na kenshi kugira ngo uronke ivyo bita tenure, uronke inzira yo kuba umwigisha ashitse, usanga bigora mu bihugu bitari bike.
Ntibyoroshe kubera ubwenge Imana yampaye no kwishigikira Imana, ngira ngo niyo yabimpezagije. Narabanza rwose ega nje ntibyoroshe, sinaciye ndonka akazi ko muri kaminuza ubwo nyine naramaze imyaka indwi nigisha muri Ecole Secondaire, kuko abana banje ntibari bwakure, byaramfasha kurera abana hamwe no kwigisha kugira mfashe umuryango. Ariko rero ntanguye muri kaminuza ingene nabigenjeje, nabanza kwiga neza ngategera amategeko, ingene kuronka tenure, kuronka promotion, kwandika ibitabo, ingene byose bigenda nkabyiga nkabitegera kugira ngo ntegere icyo banyitezeko. Jinama mvuga nti icyanshoboye icyamfashije kuduga mu ma university yo muri America nti nukubera nashoboye kwiga amategeko y'ibikino by'amashuri maremare, ngaca nkoresha ayo mategeko kugira ntsinde.
Yego, turabijya kuko n'amabanga mufite muri iki gihe, ariko nashaka tubanze duhe ijambo umuntu wa New Radio y'ijwi rya Amerika. Blaise, irakoze, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Blaise?
Nitao.
Muri hega?
Nitao. Ibujumbura?
Yego, turi kumwe na Professor Elavi Ndura, ariko avuga cyane cyane ku rugendo rwiwe yatanguye amashuri mato mu Burundi, kaminuza mu Bwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kaminuza. Ubu ni umwigisha akomeye, afite n'amabanga akomeye y'umutegetsi muri kaminuza ikomeye ngaha muri Amerika. Murasa ikibazo, murasa icyumvira?
Yego, nagomba ndababate umutumire. bega miziki wari kabarasara kugira batonya babo cyanze ari muno babo kandi cyutu zabo zitere imbere zigere n'ubwo rugero bageze
mwatige ikibazo mandara professor era vindura
nsubiriramo byumvikana cyane
ngo me blaze irakoze ariko baza ico mwebwe ku giti cyane muri ko murakora kugira ngo abo muvukana abandi barundi abo mwasize inyuma nabo nyine bafate inzira mwafasha cyane cyane
ndabikora kuko mukunshigikira mukumpa ingererezo abavyeyi bama bashigikira ku kunyibutsa igihe cyose yuko ndi umwana mukuru mu muryango yuko abo tuvukana bose bazoza barakurikira jewe nico gituma nigoye gose ngakora ibintu bigoye bidashoboka abo tuvukana bose barahejeje amashuri narabasohoje amashuri kandi ariko nshimira n'Imana yabimfashije hanyuma abandi nabo bo mu Burundi igihe cyose inje mu Burundi kuramutsa umuryango n'ababyeyi nama nigisha nkigisha abarimu benshi ndamaze kwigisha abarimu bashika nk'ibihumbi 50 mu myaka 10 iheze nkabigisha ingene bo kwigisha neza botegura inyigisho kugira abana bacu bo mu Burundi bagume batera imbere ibyo nibyo nkora kandi barabishima cyane gose
tugifate ku kibazo cya Blaise irakoze nk'uko mubizi amashuri yaratanguye mu ndwi iheze mu Burundi ariko amakuru twaronse nuko hari abanyeshuri benshi buzuranye mu mashuri abanyeshuri badafite uburyo guhugura ibikoresho ika abanyeshuri bagenda ingendo ndende cyane rwose kugira bashikire amashuri ko usanga atamabisa hari ikintu nk'aba abarimu abigisha abaprofeseri bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba mu Burundi hari ikintu bara bakora kugira ngo bashore gufasha nka bimwe aho twavuga ibitabo ibikoresho bafise uburyo bwinshi na za kaminuza zabo zikomeye icyo kintu hari umugambi wo kugisha imbere
ego cyane kandi ibyo nari narabitanguye igihe minisitiri enjeniyeri Dr. Kibeya yari ministre wa enseignement supérieur de la recherche scientifique nari natanguye Burundi School Project nkaza ndarondera ibikoresho amadictionnaire y'icyongereza n'igifaransa tukabizana muri iyo article mwasomye harimo ifoto ndiko nduguruza iyo project hanyuma mu mwaka uheze fete narakoranye n'abantu bine muri ndagerageza ndigora turaronderera amamatla etesa ecole technique secondaire des arts y'igitega kuko nari nahaciye nkabona n'ukuri abana baryama ahantu hadashimije turarondera utwaye manatla ntiturayakwiza yose ariko twararonsa itari make hanyuma baraheza batubwira bati burya n'amazi ntidufise amazi meza abana bakoresha ndaheza ndakorana n'abandi umugwi wino wa Rotary Club turarondera udufaranga dukeyi two kubakisha tank kuri Etesa n'ukurekara izari zamaze gusaza kugira ngo abana bagarutse muri uno mwaka bazeye bashobore kuronka amazi meza yo kunywa no gukoresha umutima wacu uguma uraba abanyeshuri n'abana bo mu Burundi kugira ngo dukore utwo dushoboye twose nabo twari duto duto kugira ngo ubuzima bwabo bworohe bukebuke
Professor Elavindura ikibanza mwashitse mu kibanza gihambaye cyane rwose gishobora kubira akarorero keza cyane cyane abana b'Abarundi bakibato abigeme abigeme cyane cyane abigeme hari murazi ko igitigiri cy'abigeme kenshi na kenshi baje mu mashuri kuva mu ntango kitaba ari kinini cyane rwose ubwiranije n'icy'abahungu cyangwa abasore utwigo twukushikira uyo murwi w'abarundi kugira ngo babone ko ata kintu gishobora kubaje imbere mu gihe bafashe intumbero nyayo.
Icyo nukuri ni ikibazo gihambaye. Igituma nashoboye gutera imbere ni ukubera nari mfite papa wanje yemera yuko umukobwa n'umuhungu bangana kandi papa n'uwa kera bafite imyaka mirongo umunani n'indwi ariko yari imbere, yari ateye imbere mu kwiyumvira kwiwe, ateye imbere mu kwiyumvira kwiwe. Nohanura ababyeyi bose bategera ko abana bangana, ari umukobwa ari umuhungu yuko bangana, bagaheza bakabahimiriza bose bakabashigikira kugira ngo bashobore kwiteza imbere bongere bateze umuryango n'igihugu n'isi yose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza rya ryumvirwa rya Amerika, turi mu kiganiro muri Sanga. Reka duhe ijambo kandi neza, irakoze, afite ikibazo, duga ku ijambo.
Nagenda babate
duga ku ijambo, turakumva.
Nagenda babate kandi none abo oye bisaba bafite icyo baserukira mu rwaruka. Nagenda babate none ko mpora mbona n'imfashanyo narize muri kigere ndi ko segondere nabo n'imfashanyo nziza z'amakaye mugati kaza umwaka w'ishuri ry'urugere. None ukirugere wumva izo mfashanyo ziba zigifashije amakaye barayazana mugabakayazana umwaka ugiruhere mugatsinzi amashyirahamwe yayazana mugayoyazana umwaka ugiruhere. None wumva muri icyo gihe nk'umuntu afite atafite uburyo bukwiye wumva byacyo bigenda gute ayatera umwaka ugeze hagati kama ikindi nicyo nongera so mu gihe bazanye n'izo mfashanyo zitanga ziriko zishyikira by'amashuri azwi hariya amashuri ya hariya ruguru bitashyike zitahuki cyangwa barafite amashuri amwe amwe baserukire. Murakoze.
Murakoze. Irakoze Blazer. Ikibazo cya mbere n'ikibazo kigoye kwishyura kuko ikibazo gisaba ko umuntu waba ari mu gihugu hagati akamenya igituma ifashanyo ziba zatanzwe zishika zitebye umwaka uri kurahera, ariko nk'uko umuntu wese wabyishyura izo mfashanyo zirashobora guca zikora mu mwaka ukurikira. Ikibazo cyo kurungika izo mfashanyo ni ikibazo na Professor Elavie adashaka kwishyura ngaha mugabo. Ikibazo n'umusaba ko kwishyura n'icyo kibazo cya kabiri kivuga ati mbega n'ifashanyo naho ibonetse ni kuki kenshi na kenshi itwagwa ku mashuri azwi atazwi ya ruguru cyane rwose adashikirwa. Ni ikibazo n'ubundi cyo bazwa abategetsi bo mu Burundi, ariko reka ndamuhakanya agire icyo kivuze ko birashika ko kenshi na kenshi ifashanyo zidashikira amashuri ya ruguru kure cyane rwose mu gihugu.
Icyo kibazo nticyerekeye imfashanyo gusa Blaise. Kenshi abantu cyane cyane imigwi y'abantu ifasha iva hanze, kenshi usanga bashikira gusa mu bisagara binini binini Bujumbura, Bigoye, bagashika Igitega gusa kuko biva ku bantu babakiriye. Nukuza rero turagerageza abantu bashikiriye Bujumbura tukabereka ko igihugu cy'u Burundi kidaherera Bujumbura cyangwa Igitega ko hariho amashuri yo mu mitumba akeneye imfashanyo. Biva ingene ibintu bipanze n'ingene abantu bashigikiwe iyo bashitse n'ivyo bifashanyo n'izo mfashanyo kugira ngo babereke ati ngo tugende Icankuzo, ngo tugende Ibururi, ngo tugende Karusi, tubereke ayandi mashuri n'abandi bantu. Rero uburyo umuntu aje ava hanze ntaba azi igihugu, naho aba yarasomye ibintu ntaba ategera imico y'igihugu, abakenera kugukorana n'abari aho hasi nyene abari hasi bari mu Burundi bategera imico n'imigenzo yo mu Burundi kugira babereke inzira.
Ni byiza cyane rwose kandi ijambo kandi Ferdinand yantunze muri aho Ferdinand
yego amahoro neza
amahoro muraho murakomeye muri hehe
yego duherereye mu kibitoke cya Rugombo ni mu ntara igize u Burundi muri komine Mugu.
Ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imvuriro
ikibazo jewe nasomye ibyo mwari mwanditse kuri page yanyu ya Facebook. Halo?
Ego duga kujambo turakumva.
Ego tena shaka mbade ho mutumire.
Mhm.
Halo?
Duga kujambo turakumva.
Ego nashaka ndamwaje mu byukuri ni nta kintu abona umuntu w'inshabwenge ashobora gukora nka murundi rwaruka rwasigaye mu gihugu kugira izo mpano natwe nituye ko kugira natwe tuze turabikwiragiza mu rundi rwaruka ruri ngaha mu gihugu na rejara cyane cyane ubona ko ubumenyi mu gihugu bagiye burasubira inyuma bitanye kumbure n'amagome yagiye ahaca mugabo kumbure uri ko biraza nagomba rero ndamusabe mu by'ukuri abantu bakuru bacu baciye ubwenge kuva kare kuba duhadusangiza izo mpano z'ubumenyi kugira natwe badusangiza abandi urundi rwaruka kugira ejo hazaza batagihari natwe dushobore kugira icyo tuzoza turabata urundi rwaruka ruri inyuma zacu nizi ko ari icyo nishura.
Ego reka tumuhe ijambo ngica kwishyuye
n'ikibazo cyiza cyane dushobora kwandika ibitabo dushobora kwandika ibigi byandiko iyo umuntu abisohoye biramara igihe bigaheza bikaza birereka inzira abandi nk'icyo cyandiko University of Washington Tacoma yanditse nobahanura ko mu gisangiza n'abandi abanyeshuri abarimu abatumva icyongereza neza bakarondera ababasigurira kuko izo zandiko nibyo tuzosiga inyuma igihe cyacu nticyahera hano ku isi. Hanyuma umuntu atembereye agashobora kugira utunama ibiganiro akaganira n'abakiri bato n'abandi bose mu migwi y'intwaro mu migwi ijejwe amahoro mu Burundi n'indero nk'uko nama ndabigira iyo nshoboye kuronka kanya ko gukubitira mu Burundi.
Tukiri kuri icyo kibazo cya Ferdinand yantunze hari nk'abanyeshuri kenshi na kenshi babaza ubwenge muri kaminuza ugasanga bahejeje ntibaronse uburyo bwo kuja kuminuza kugira za maitrise kugira doctora. Hari nko mu kaminuza bamukoreramo ibisata byo babijeje gufasha nk'abana b'incabwenge bashaka kwiga amashuri gushaka muri za doctora bakabafasha nko gutegura cya kibazo kenshi na kenshi GRE kugira kibahe ububasha bwo kuja muri izo kaminuza.
Ibyo ibikorwa iyo hari amumvikano amapartenaria ashyigikiwe akomeye ni ukurondera ingene amashuri yo hiyo amakaminuza yo hiyo n'amakaminuza y'ahandi mu bindi bihugu byo hanze bishobora kwegerana bikumvikana bikagira imigambi hamwe ingene bishobora gufatana mu nda mu gushyigikira abo banyeshuri baba bifuza gukurikirana amashuri. Si umugambi umuntu umwe wenyine nka jewe ashobora gukora ni partenariat entre les universités.
Ego iyo partenaria kera na kera ya rihari nka kaminuza y'u Burundi ngikoraho hariho partenaria ya Université y'u Burundi na ma Université ashika nka 10 yo muri leta z'umuza Amerika twizere ko iyo partenaria ikibandanya n'izo kaminuza reka kandi tuje ku wundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika. Claude Hatizimana muri neza
muri
hehe
Bujumbura.
Duga ku jambo kibazo cy'imvuyo tukumenya professeur Elavindura.
Cyari igitekerezo n'ibyo nashaka kumenya iyo umuntu yize amashuri menshi akaminuza cyaba byiza ko nawe yandika igitabo mu gihe twaba twaravuye mu isi cyangwa tukiri mu isi bano bantu ariko bari inyuma yacu nabo bakagenda bamenya kahise ko umuntu uwo ari we wese mu byo yaciyemo n'ibyo yakoze n'ishamariye abandi cyangwa igihugu n'ibyo nashaka kuvuga
icyumviro cyiza icyumviro yashikirije mu kanya ko gutanga ubumenyi nabo nyine baguma bandika ibitabo ariko reka agire icyavuze ku icyumviro yamushikirije.
Icyo ni icyumviro cyiza, hariho ibintu maze kwandika bitari bike ariko igitabo cy'urugendo nagenze kandi n'ubu nkigenda Imana imfashije ndiko ndaciyumvira ingene nzoga itangura ndifuza kuzocandika kizoza mu myaka itari mike.
Reka tuje kwa Desire Sabiyumva umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika. Muraho
murakomenga ku cyo Amerika.
Turaho turakomeye namwe muraho muri hehe
Bujumbura.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ikimwe nashimiye umutumire mbanza nshimira iradiyo cy'u Amerika kingiye kudutumira uwo mutumire.
Murakoze natwe turashima kuba mudukurikirana mukurikirana ibiganiro byacu by'iradiyo ijwi ry'Amerika cyane cyane ikiganiro muri sange.
Icya mbere bagomba kumubaza we yaragiriwe amahirwe mu Barundi benshi byo aratera imbere banyuma n'ibyumviro byiwe yari afite hatwebwe abanyeshuri cyangwa ngo n'umunyeshuri ndeka muri UNESCO ndetse na Zimbabwe Scientific Bridge rero sinzi kubera ukuntu uwo yavuga ati akeneye paternari hagati y'amayuniversite n'ayandi kugira afashanye kugira ngo umuntu amutore kugira avugane ampize bigenda gute icyo nicyo kibazo cya mbere ni bya kabiri.
Icyo kibazo gifite inyishu ntiyoroshe burya ubuzi bwacu bwo mu makaminuza yo hejuru ingene mudushikira informasiyo ni zishobora kuronka bose ugiye kuri website ya University of Washington Tacoma uzonsanga ko na email email ita ntigoye ni endura@uw.edu sendi babwire
mu kirundi ni utanguza urudome a hanyuma ne nka nindorera hanyuma de nka David na u urubuga na re rero na a abandi aerobaza University of Washington u nawe hanyuma kabrungu e nka Edouard de nka David hamwe na u urubura mwari musikiri ikibazo cha kabiri Desire Sabiyumva.
Mugomba ufite ikibazo cya kabiri.
Yego tuga ku ijambo.
Kino kindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza antre nkatwebwa nk'abanyeshuri ndamubaza nk'umunyeshuri wiga yuniverisite bivanye n'igihugu arimo kiratera imbere natwe nk'abanyeshuri biga yuniverisite mu Burundi nta mashini usanga dufite dukoresha ni manke y'intebyeye y'ubwo n'ibindi nk'uburyo n'ibisanzwe ndagomba kumusaba nkanjye ke ukuntu twashobora kuba nk'abanyeshuri bari ku rundi rwego nyine tugahita nka dufate ku rwego tukabyuga ku rwego turi ko tukajya ku rundi mugabo tutagikoresha amaserabini kubera wewe abizobereye cyane yuda nk'impanuro ukuntu dukwiye kwigenza hama ikindi kibazo nkeneye kumubaza igira kabiri ni mu Burundi ni nyihe yindi ndoto afite cyane cyane muri edukasiyo yuko tuzogira natwe kuri ubwo rugero ageze ko cyane abandi bakamarurenga cyo gihugu cyacu kikarushikako nashaka kubimenya
yego reka tutangwe ku kibazo cya mbere sinagitegeye neza ariko muravuga ko umukwiye kuba muri kundi urwego mukareka gukoresha amasirabus sinzi ko mushaka kuvuga ko yofasha mu gusaba za kaminuza kenshi dufite ibitabo by'umurengera bakabisangira n'abandi ni cyo kiyumviro mushize
cyumviro ahubwo akabasangiza ukuntu abanyeshuri boro nk'ama orudinateri kiri umuntu wese ashoboye kuyiga kaminuza akaruha orudinateri ko kuba tuyikoresha serivisi kenshi nta kintu nagitahuwe kuko isi igeze ahandi hantu kuko we ndibaza yari ibyo ngaha kuri kaminuza y'u Burundi yakoresha serivisi nyine natwe turakwiye kujya ku yindi ntambwe z'abandi banyeshuri tuba tuvugana rero ku yandi makaminuza
icyo ari ikibazo cy'uburyo kitazoba cyoroshye ariko aragica hirya no hino acaja no ku kindi kibazo mu baje cy'indoto ukuntu indero n'inyigisho byoba byoshika ku rugero ageze ko cyanke rukaba rurengera reka aduhe ku ijambo professeur
murakoze ikibazo cy'ibikoresho mbega uwo musore yavuze ko yitwa DJ urazi njyewe n'amakaramu yo gutwara mu ishuri n'amakaye ingene nayaronka mu buruhuko nararima papa na mama bari bampaye icibare ngaheza nkarima hama ibyo nimbuye ngaca ndabishora nagenda ndabyikoreye ku isoko ahirirwa ndabyicaye ko gushika babigure kugira nshobore kuronka ibikoresho by'ishure burya tuvuganye ukuri nta bantu benshi nta ma association menshi ariho avuga ati nzoguhereza icyo no guhanura ngahanura n'abandi banyeshuri bose bari mu Burundi n'ahandi ni ukuheza ukiyumvira ugateka umutwe ati jewe nkeneye ibi none nokora iki kugira ngo nshobore kuronka ibikoresho nkeneye nje gukora akazi hehe ku mugoroba hari uwo noja gufasha kugira ashobore kumpa n'amafaranga igihumbi ku munsi wa gatandatu iyo ntari mu ishuri canke ku mugoroba burya abanyeshuri bino bose muri etajini benshi abanyeshuri bino baja mu ishuri bongera bakora akazi niko baheza bakaronka n'abana banje kugira baje mu ishuri hano muri etajini bakora akazi mu ijoro bagaheza bakaja mu ishuri baronse ingene bagura ayo ma ordinateur canke bagakora ku murango bakaja mu ishuri ku ishuri mu ijoro burya nta bantu bariho bazoza baravuga ngo hinge ndaguhereze wewe urakeneye ikintu ni ugukora ukagira imigambi ukiyumvira icyo ukeneye n'ingene ushobora kwiyungunganya n'ingene ukora ugahinduza ibintu ukabirondera iyo ni independence economique hanyuma vizio indoto mfise ni uko umwana wese uwo ari iyo ava ari umukobwa ari umuhungu ari umuzungu ari uwirabure yoshobora gutera imbere akaronka indoto yabo yiwe yenyine agaheza amashuri akamufasha akamwigisha neza kugira ngo ashobore gutera imbere ashikire icyo yifuza gushikira kugira atere imbere
birahambaye cyane rwose indoto ni ikintu gikomeye kera mu Burundi yavuga ati uri kurarota bashaka kuza abantu kwiyumvira kure ariko indoto ni nziza urarota hanyuma ugakora ikintu cyose kugira ngo izo ndoto uzigire ukuri izo nivyo biri no mu gitabo eka mu byanditswe niyo universite ya University of Washington Tacoma kuzerekeye professeur Elavi Ndura reka tuje rero no kundi mu nyuma radio ijwi ry'Amerika Jean-Marie Nyokindi muraho murakomeye
hello
oui muraho muratwumva muri hehe muri hehe
Yewe.
Ego.
Ndi bururi gusa mvuga makamba.
Nivyiza. Nivyiza murafite kibazo murafite icyumviro.
Icyumviro kugeza mu batike.
Ego.
Bo rumwe ishuri ryiza kwinyumanya muri 2022 mugabo arije bicanka n'abihagora nabivaye naho baye kese y'umutahe ikaba kibazo cyabe kandi niya ariko yagize mu cyane n'iki mugabo ajye naho baye arije usanga naho ubicinzi cyangwa biterurira usanga nakuntu bishoboka kuntu kwinyumanya wogira basanga biragora Ndipa ni na ubayi. Biza Kamu mutaha ni ndiwa. Kamu mutaha ego. Iko ndayibona.
Ego cyimbiro reka tugire icyo tukivuze icyo professor agire icyo akivuze ko umushye na Jean-Marie niyo kinda sana uvuga ko biva aho umuntu ari kugira umuntu yungunganye ashore kwiteza imbere gukora akazi nyuma y'amasaha y'amashuri usanga kenshi na kenshi biva ahari hari ibihugu byinshi bitaratera imbere muri Afurika aho kuronka nk'akazi ukora nyuma y'amasaha y'ishuri gashobora kuba kataboneka abantu nk'abo bakora iki professor Elavindo
ndabitegera ndabitegera kuko na jewe nk'uko mwabisomye nakunze inkenye cyane ariko hari naho byahagarara n'ukuri naho you know ababyeyi banje naje twagerageje kugurisha utwo twarimye amafaranga y'ishuri ntakwire tugasa rero tujya kugurana umuryango ukatugurana tugaheza ngiye nkagenda ishuri kugenda ku ishuri hama ababyeyi banje basigaye inyuma bakaguma barima bagerageza kuriha iryo deni bitegurira you know igihe nzogaruka kandi ntiheza gukenera utundi dufaranga aho icyo novuga ni uko mu Burundi you know hakiri imiryango mugerageje gufatana mu nda mugafashanya ufite dukeyi agafasha dukeyi ufite twinshi agafata ubundi nta kintu kizokwigera gisubirira ubumwe n'umufashanyo mu muryango kuko ubu ndabona mu Burundi hari utuntu tutari duke twahindutse abantu abongo ngo ujye tuvukana singorane yanjye ujya mubyaranje singorane yanjye nukuri iyo ataba umuryango nk'uwavukana na mama yahora tugurana kuko yatera ibintu bikamera sinari gushobora kwiga nukuza turafashanya tukagira umugambi w'umuryango ati mu w'umuryango wa kanaka twifuza kuzoshika iki twofashanya iki nta kindi nta yindi nyinshi jewe nobona nobaha kuko nta mitahe izova hanze burya hanze begahonge nta bintu bihari n'abandi bose barakenye nukuze turafashanya mu miryango yacu
muri kamwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika reka tuje kuri Ngoboka Jean Claude muraho murakomeye
muraho neza
turakomeye muri hehe
muravugana na Ngoboka Jean Claude ndi mu Burasaza bw'Azimwe mu Karere ka Ngoma mu Murenge wa Gashanda mu Kagari ka Kerwa umudugudu wa Rema ya mbere umukunzi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange mbanje kubashimira ku kiganiro cy'uyu munsi mwadutegure n'ikinyamibwa cyane
murakoze gushima natwe turanezerewe kuba dufite umunywanyi yama yakurikiranye ibiganiro byacu murafite ikibazo murafite icyumviro mubaza Professor Honorable Ndura Elavi Mushentahe Jean Claude Ngoboka
reka mbanze ndimwe ariko mbanze nshimire umutumire rwa Professor Elavi Mushinga nayo mwadutumire mu gihugu cy'u Burundi Mwese kumaza kwishimira natwe nk'abanyarwanda muri rusange ngendeye ku bisobanuro rumaze gutanga mbere na mbere mbanje kumushimira ku butumwa bwiza yatugejejeho kuri radio ijwi rya Amerika n'abanywanyi baryo muri rusange icyo kintu Imana ikinumere umugisha
murakoze gushimira
ikindi kintu ngarukaho yavuze ko kubera ko gufashanya mu miryango nibyo koko buriya umuryango cyane cyane y'umuntu ashobaye kuba afite uko ameze yarize ku amashuri yisumbuye akiga za kaminuza cyangwa se akabari n'ukuntu ashobora kuba afite ubushobozi umuryango agomba kuba hafi akawufasha kugira ngo uzatere imbere kuri umuryango utere imbere wunguka byinshi muri rusange ndetse ibyo wungutse bukazungura nabo bazabavukaho muri rusange naje gusanga rero nk'uko inyigisho yaduhaye ibyosana yatanze kuri ya byinshi ya Amerika kugira ngo muri isanga zadufashije cyane ku by'umwihariko zinkora ku mutima njyewe ngoboka mu karere ka Ngoma mu maso y'u Rwanda mu murenge wa Gashanda sanze nk'uyu inyigisho zikomeye ahubwo icyo nasaba n'ubutaha muzagire mutumire agaruke yongere aduhe ubundi butumwa bwiza byazadufasha cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze ngoboka Jean Claude gushima umutumire no gushima ikiganiro muri isanga turagushimiye cyane gose
murakoze nawe muragira amahoro murakarama
twese leka dehi jambo ni munywanyi radio hejuru ya Amerika hakuri ingingo Juvenada muraho
mahoro cyane
amahoro muri hehe ga Juvenada
yuko zigana ndi bujumbura
ni ziza cyane ngo wese mafite ikibazo murafite ikimbyo umutumire ni professeur Eladindura
leka ndambe rashimira professeur ku mwanya biza ya gatanga kugira ngo aze kwigisha abanyagihugu bicicije muri yori muri isanga hama benshi se ikibazo none n'ubu abona yuko yateye imbere n'umwana w'umurundi turifuza ko na cyane cyane yoza kubana natwe i Burundi na cyane cyane atari uko tuza kubana imirimo ya misi ariko ibyo bakora baze bakore biyumvira ku Burundi nko bakorere amaproje Burundi n'i Burundi natwe tuvuge tuti nk'ishura nka mukuru wacu yashoboye gutera imbere hari ikintu yakoze gishobora gutuma abanyagihugu b'u Burundi na cyane cyane mu buzima bwo hasi usanga babayeho kugira nabo bishimanire baronke akazi kugira ngo baronke ibyo bakora nabo bashobore kwiteza imbere nkamubaza nti none yoba ariko arakora iki se yoba yifuza gukora iki kugira ngo abanyagihugu b'iwabo muhira bagire nabo icyabatereye mu iterambere ryabo murakoze cyane
murakoze cyane rwose Juvenal reka tumuhe ijambo
Juvenal urakoze kuri icyo kibazo kuva mu 2005 nshoboye kuza ndagaruka kuramukanya no gukorera mu Burundi namye ngira imigambi y'uguteza imbere u Burundi burya umuntu ateza imbere igihugu ashigikiye ku bubasha afise jewe ububasha bwanje ni ndero ububasha bwanje ni ndero nico gituma imigambi nama nkora ari yo gushigikira abarimu abarezi n'abanyeshuri kuko ububasha mfise nubwo kwigisha abantu abigisha abarezi ingene bohingura ingene bopanga ingene bobaza ingene bokwigisha ibyo bajejwe kwigisha kugira ngo abanyeshuri bamenye neza batere imbere mu bwenge nico gituma nico nama ntere umuntu burya aterera icyo afite ikiri mu bubasha bwiwe kandi ibyo nama ndabikora abarimu benshi bafite 50,000 inyabikere hose naragiye kwigisha abarimu ingene bokwigisha neza igitega naragize amaseminere menshi hariho seminere imwe yajemo abantu bashika 1,000 Juvenal bamwe bari bagiye n'ibirometero 50,000 n'amaguru kugira baze ndabigisha tumaranye umunsi wose ndabigisha kandi bavuye mu ntara zose z'igitega n'izikikije igitega aho ngiye hose intererano yanje ni ukuteza imbere indero nubo basa bugabarini
nizo chana gosele ka duheni jambo kandi stani sari nganje mraho stani stani mratukumba ndabona telefone ya stani sari kuya kore neza reka tuje kwa ruhamye ali ruhamye ali
yego
mu murakome muri hega ruhamye
n'urwanda mutari ka gasaga
nziza cyane gose ikaze mu kiganiro muri sanga no se kibazo murafite ikintu mu biro
yego nagira mu baje a kiba chancelier yari kashat iste nanone ye ay kazine na zine ikanga za haye yese ta abakobwa bitaba ye tuzwe barimo gukora nka tronkom ndavuga no mu Rwanda ugasanga wafashe umwana w'umukobwa batwita agirije agirije ya kabiri ugasanga umuhungu ayirimo ariko ntiyatsinda
Ruhamya ali ubwira abantu muri kumwe bakareka kuvuza rwamo kugira tukumve neza ntituko twakumva neza
eh mu Rwanda n'ibigere
yego
umukobwa uri muri aggregate ya kabiri ya gatatu yo aba yatsinze ariko uri muri aggregate ya gatatu y'umuhungu naba yatsinze kandi yaramaze kutubwira ko abahungu n'abakobwa bagomba kungana ibyo bintu we agomba gute ikindi kibazo cya gatatu cyo kuba umwarimu abifata gute abyakira gute muri we abishyiringa gute
murakoze muraguma hafi n'abantu bise kibazo neza musubiremo ivyo numvise Professor Elavindura nuko akarorero yatanze umukobwa n'umuhungu badafatwa ku rugero rumwe iyo bakoze ibibazo akaba yibaza icyo muvyumvira ko ari mwatumva uko ariko mufite ikibazo namwe profesor Ndura
niko nacumvise
yego
ariko icyo kibazo sinshobora kucishura kuko no cyishura ntabonye ibyerekana yuko ingene biba n'igihe biba naho bibera yuko abakobwa n'abahungu bakoze ibibazo badafata kimwe ibyo njejwe n'uguteza imbere ibyiyumviro n'ibikozi ibyiyumviro byose by'uko abakobwa n'abahungu bangana mu ndero no mu kazi hose sino kwishura ikintu ntarabona evidence yuko ibyo biba n'ubikora naho bibera
ni byiza cyane rwose reka tuje no kwa Guillaume Nemeyimana mvuge neza muri hega ya Guillaume
zemerereye mu kirundo
yego
muri yunganira ya gatatu
nziza cyane rwose ikibazo cy'umviro mu kanya gato ndabona kanya katujanye
ku bijyanye n'iterambere ry'abakobwa n'abahungu nuko abakobwa barafatwa neza kurusha abahungu kubera nta mirimo ivuna bakora niyo mpamvu batangana igice ari cyo cyiyumviro cyane kandi nashaka ndabasaba ikiganiro cyose mudusoma yategura mutose murampamagara nari ngira icyo mvuze
murakoze Guillaume Nemeyimana reka nikatu nawe ko Professor Elavindura afite icyavuga kuri icyo kibazo ariko ni ikibazo mbona kigoye kwemeza ku iterambere ko bakobwa bafatwa neza kurusha abahungu ko bakora imirimo ibikorwa bitaruhije sinategeye neza icyo mushika nta Guillaume Nemeyimana ashaka
Guillaume ahubwo urantwengeje kuko ibyo mbona n'ibyo nabayeho aho navukiye naho narerewe twese abakobwa n'abahungu twakora bimwe twaje kuvoma twese tukikorera inkono n'amasafuriya remereye twaje kurima nyina ababyeyi bacu ntibavuga ngo abakobwa ni mutahe saa sita abahungu babandanye barima twese twararima muci mu buruhuko gushika kuva izuba riserutse gushika izuba rirenze twese twagenda n'amaguru twese twarikorera imiga inkwi zo kuza gutekesha nukuri jewe ibyo by'uko abakobwa bakora ibyoroshe kurusha abahungu sibyo nabayeho siko ababyeyi bacu baturetse twese twarakora cyane n'abana banjye mfite umuhungu n'umukobwa bose bakora byose bikomeye ntawe usigara inyuma ngo wowe umukobwa asigara inyuma ibyo rero biva ku muryango ababyeyi ingene bafata n'ingene barera abana babo
mu kurangiza Professor Ravindura nashaka tugaruke ku mabanga mujijwe muri Kaminuza University of Washington Tacoma mutubwire cyane cyane ibintu bya equity inclusion na diversity n'ibintu bitembere cyane rwose ngaha muri Leta Zunze Amerika sinzi ko handi mu bindi bihugu bihari mutubwire amabanga mujijwe nk'umu nkicegera cy'umukuru iyo kaminuza kuri urwo rwego rw'ubunganeka kuraba ku bantu bose amoko atandukanye aserukiwe muri iyo kaminuza duka ku ijambo
murakoze Frederic n'amabanga akomeye cyane kandi rimwe na rimwe ateye n'ubwoba kuko n'amabanga ategerezwa yuko mvuga ukuri nkabaza ibibazo bigoye n'utwara iyi kaminuza nkamubaza nti none tuko tuba turapanga imigambi y'uguteza imbere ishuri ubona abazoronka abazokunguka bazoba bava mu migwi yose nkabaza abarimu nkongera nkabigisha ingene bigisha ingene babaza yuko bama baraba neza kugira ngo ntihagire uburenganywa kubera yirabura kubera ari umuzungu kubera ari umukobwa canke umuhungu canke iki canke ari umuntu ava mu bindi bihugu n'amabanga akomeye cyane rwose kandi ntegerezwa kwitondera kuko kugira ngo nshobore kukwereka abantu neza ndabahinzira kandi ndabubaha kuko ntabakankamira kuko ukankamiye umuntu burya nteza ngo abandanye kumviriza n'amabanga akomeye ntegerezwa kwitondera n'Imana rero ikamfasha nkayakora mu mahoro kugira abantu banyizere
nkuko mubivuze amabanga akomeye cyane rwose nkuko kandi twabivuze amabanga ubona ko amashyirahamwe menshi aba ikana ibinyamakuru byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amabanga agezwe ko abantu bose usanga bafise nk'umutegetsi ajejwe kuraba ibyerekeye ubungane mu kazi ku bose ariho bari abategetsi bo hejuru intambamyi mushobora kuba mumaze kubona nk'izihe mu kanya gatoya cyane rwose musanga amasegonda nka 30
intambamyi ni uko abantu bataba bageze hamwe hari ababa bashobora guca bumva bakabitegera bakabikurikirana ubwo nyine n'abandi baba bagikeneye umwanya kandi natwe dukeneye yuko ibikorwa bitumbera yuko abantu bose bafatwa kumwe batera imbere kumwe ariko turabikora neza ukiri inyuma bukebuke tukamushigikira tukamwigisha tubiheza tumwuba mu mahoro byose bigakorwa neza
ni byiza cyane rwose Professor Ravindura ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mwazindutse cyane rwose aho muri dufite amasaha adasa n'ayangana ndabashimiye ku byumviro byiza mwasangiye n'abanywanyi i radio Ijwi ry'Amerika turashimiye Engineer Nelson Lopes ya dufashe muhinga bw'izuma ndashimikane na Adedone Cyubahiro ya dufashe kugiranya kiganiro ndabashimiye inshuti mwese mukuri kiganiro muri sanga namwe bavandimwe mwese mwabajije ibibazo nkugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.